Uyu mwumva na Radio y'Ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda Radio y'Ijwi ry'Amerika murayikurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 93 n'ibice bitatu ikarongi. Mu Burundi Ijwi ry'Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Muri Uganda muradukurikira kuri Voice of Muhabura kuri FM 48 n'ibice 9 ikisoro. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Ni Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze kuri radio yanyu mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Inama rukokoma y'ishyaka ry'abademokrate izamara iminsi ine izemeza ku mugaragaro Vice Perezida wa Amerika Kamala Harris ku mwanya w'umukandida uzahagarara iryo shyaka mu itora rya Perezida. Imyiteguro igeze he?
Uravye ukuntu bimeze, hari umutekano, abanyagihugu babirindiriye nyene bariko barakira abakuru bava mu ntara zose z'igihugu baza ngaha.
Uyu ni Leonce Hakizimana, impuguke mu bya politiki uba mu mujyi wa Chicago. Urugaga ruharanira inyungu z'abakozi bo mu masosiyete y'indege zitwara abantu n'ibintu muri Kenya rwasubitseho ibyumweru bibiri imyigaragambyo yari iteganyijwe gutangira kuri uyu wa mbere. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubuyobozi bw'amashuri ya Leta n'ayigenga burasaba abarimu bahunze imirwano gusubira mu bice baturutsemo bagategura itangira ry'umwaka w'amashuri. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya gato, mugume hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nk'uko nari mbabwiye, urugaga ruharanira inyungu z'abakozi bo mu masosiyete y'indege zitwara abantu n'ibintu muri Kenya KAU basubitseho ibyumweru bibiri imyigaragambyo yari iteganijwe gutangira kuri uyu wa mbere. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Iryo shirahamwe ryatangaje ko ryafashe iyo ngingo mu ntumbero yo guhaka ryo ibiganiro na Leta ku masezerano agenewe kwagura ikibuga cy'indege gikomeye cyane kurusha ibindi mu gihugu. Iryo shirahamwe riremera ko amasezerano Leta yagiranye n'isosiyete yo mu Buhindi Adani Airport Holding afise intumbero yo kwagura ikibuga cy'indege mpuzamakungu citiriwe Jomo Kenyatta azotuma iyo sosiyete yirukana abakozi b'abanyakenya ikabasubiriza abanyamahanga. Leta ya Kenya yarahakanye ivyatangajwe n'iryo shirahamwe ko ikibuga cy'indege mpuzamakungu citiriwe Jomo Kenyatta gishobora kugurishwa. Leta yavuze ko atangingo irafata ku byerekeye niba izoshira mu bikorwa amasezerano yo gukorana hagati y'isata cya Leta n'icy'abikorera ku giti cyabo. Yavuze kandi ko ikibuga cy'indege citiriwe Jomo Kenyatta cyakira abagira ingendo bagera ku miliyoni 5,500,000 ku mwaka gikeneye kwagurwa byihutirwa.
Fidel Niyongabo, turacyari kumwe. Hagamijwe amasezerano y'amahoro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken uyu munsi ku wa mbere yabonaniye i Yerusalemu na Minisitiri w'Intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu na Perezida w'icyo gihugu.
Nubwira icyenda Antony Blinken agendera akarere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi kuva intambara hagati ya Israeli n'umugwi wa Hamas itanguye mu kwezi kw'icumi mu mwaka urangiye. Ibiganiro bifise intumbero yo gushika ku gahengwe hagati y'izo mpande zibiri bitegekanijwe i Kairo muri iyi ndwi bibonwa ko ari akigoro ka nyuma ko gushika ku masezerano yo guhagarika ingwano. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Antony Blinken yatangaje ko iki ari igihe gihambaye cyane ko aka ari akaryo ka nyuma ko gutahukana abagizwe imbohe gushika ku masezerano yo guhagarika ingwano no gutuma amahoro n'umutekano birama bishyikwako. Byari bitegekanijwe ko abonana n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Israel Yoav Gallant ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere mbere y'uko aja mu gihugu cya Misiri kuri uyu wa kabiri. Blinken yavuze ko yaje mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi abitumwe na Perezida wa Amerika Joe Biden kugira agerageze gufasha mu gupfundika amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Yavuze ko igihe cyo gupfundika ayo masezerano cageze.
Amakuru ya Radio y'Ijwi ry'Amerika hirya no hino ku isi harakomeje. Inzego z'umutekano za polisi ya Israel kuri uyu wa mbere zatangaje ko bombe yaturitse ejo ku cyumweru mu bice bya Tel Aviv cyari igikorwa cy'iterabwoba cyaburiyemo. Fidel Niyongabo arakomeza.
Amakuru yatangajwe yavuze ko umuntu umwe yakomeretse igihe bombe yaturika yajanywe mu bitaro. Mu ijoro ryo ku munsi w'Imana, umutegetsi mukuru w'igipolisi ku murwa mukuru wa Israel Tel Aviv Perez ama yavuze ko uyo ariwe muntu wenyine yakomeretse atangaje ko ikiziga catowe cari ico waratwa iyo bomb. Perez yavuze ko bigoye muri kigiye kumenya umugambi w'uwakoze ico gitero kubera izina ryewe ritaramenyekana muri kigihe. Amasanamu ya video yerekanye umuntu ahetse saho yarimwe bomb nahizina ry'uwike kwa mu gitero cyo kumunsi w'Imana ritaramenyekana. Ibinyamakuru vyo ku mugwa mukuru Tel Aviv vyatangaje ko uwagiteye afise imyaka iharugwa muri 50. Mu ijoro ryo kumunsi w'Imana igipolisi cyarakuye ibisigarira vya bombe mu kibanza yaturikiyemo.
Abategetsi muri Ukraine batangaje kuri uyu wa mbere ko ministre w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi azagenderera Ukraine kwa gatanu w'icyumweru gitaha akazabonana na perezida Volodymyr Zelensky. Inkuru nayo mugezweho na Fidel Niyongabo.
Ubushikiranganji bujeje rw'imigenderanire bw'Ubuhindi kuri uyu wa mbere nabwo nyene bwavyemeje ruzoba rwaye urugendo rwa mbere agize muri Ukraine kuva Burusiya butanga ibitero muri icyo gihugu. Azoba ari hafi y'ukwezi kandi inyuma y'uko Modi abonanye na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin i Moscow. Narendra Modi azogendera kandi Pologne. Tekanijwe ko azogendera ivyo bihugu vyompi kuva ku itariki 21 gushika kuri 23 y'uko kwezi k'umunani. Modi yaragendeye Uburusiya mu kwezi kw'indwi guheze mu gihe hari inama y'ishirahamwe rya OTAN hano i Washington. Ivyo bihugu vyompi vyarumvikanye ku mugambi wo gukomeza imigenderanire yavyo mu vy'ubudandaji hamwe no gufashanya mu bisata birimwe amasoko ntanga nguvu afatiye ku buhinga bwa nuclear n'ubuvuzi. Yamara ugo rugendo rwa Modi mu Burusiya rubaye mu gihe igihugu c'u Burusiya cakoze ibitero ku bitaro ku mugwa mukuru wa Ukraine Kiev. Igitero cahitanye abana batari bake ataco bazira. Ico gitero nticashimishije na gato Modi. Yatangaje ko urupfu rw'abana ataco bazira ari ibintu bibabaje. Yatangaje ko Burusiya na Ukraine vyotegerezwa gutorera inyishu ikibazo c'intambara iri hagati yavyo biciye mu biganiro. Yavuze ko atanyishu zishoboka mu gihingwana ibandanye.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi harakoze mugenzi wacu Fidel Niyongabo yatugejejeho ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turi no kuri internet kuri www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook adresse ni VOA radio yacu. Amakuru yacu tugiye kuyakomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Mu Rwanda ibyishimo ni byose ku bahinzi b'umuceri bo mu kibaya cya Bugarama nyuma yaho toni zisaga enye z'umuceri warumaze hafi amezi atatu warabuze abaguzi watangiye kugurwa kuva kuri iki cyumweru. Ikigo cy'ubuhahirane mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba East Africa Exchange nicyo kirimo kugura uyu muceri. Inzego z'ubutegetsi ziratangaza ko bitarenze ibyumweru bibiri wose uraba wamaze kuva mu mbuga no mu buhunikiro by'abahinzi. Temistokere Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru.
Turi kubona tubyishimiye cyane ababyeyi n'abagabo. Abana bacu bari babuze mituweli, abana bacu bari babuze amafaranga yo kujya ku ishuri. Uyu mubyeyi wacu Kagame Delete mukomeye mashyi turamushimiye rwose. Turishimye cyane.
Akanyamuneza kari kose ku bahinzi b'umuceri bo mu kibaya cya Bugarama nyuma yaho amakamyo atangiye gutwarira umuceri wabo kuva kuri iki cyumweru. Kuri benshi mu baganiriye n'Ijwi rya Amerika ingorane zari nyinshi ariko cyane cyane inzara mu miryango kubitwa ko bejeje ibyakabaramiye.
Nk'ubu nyine tupimuje tuzaga twabona umuceri wo kurya ariko utarapimuza ntawe twabona inzara twawe tuyifite da nasenge aho nkubwire ngo naryaga kandi ibyo ndya biri hano ku kibuga kitwabonaga harimo ikibazo gituma batatugurira. None se ko umuntu yazaka akandi kagacuranura imifuka yaririmo tukayijugunya tugashyira mwindi turi kubona se ko byinshi bya minete hano hanze.
Ku bandi naho imishinga yari yarahagaze ndetse baranamaze kwakira igihombo.
Mariko byari kibazo bitewe nuko amafaranga yarabuze yo gukoresha do nkungu bona araho tutarahinga kubera ikibazo cy'amafaranga ariko ngo rwose ni kubona bigiye gukemuka nta kibazo kabisa.
Kumwe twahingaga dufite imishinga ubu imishinga twari twarayihagaritse turi gutekereza ibindi kuvuga ati igihe ni igihe nyine ubwo twari twariyakiriye cyari igihombo n'ubu twakigiyemo hari imibare twatambutse ubu tutakiri kubara. Kuko umuntu yahingaga afite imibare ariko ubu ngutya imibare twabaraga twamaze kuyisubika wenda turajya twakongera gutekereza.
Ikigo cy'ubuhahirane mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba East Africa Exchange nicyo kirimo kugura umuceri w'aba bahinzi. Iki nacyo kikazawutunganya cyifashishije inganda ebyiri zaha mu kibaya cya Bugarama. Na cyumweru cyari cyagashize ijwi rya Amerika ikoze inkuru kumarira y'aba bahinzi batabazaga ku bw'umusaruro wabo wari umaze hafi amezi atatu wangirikira ku bibuga by'ubwanikiro. Ni nyuma kandi y'iminsi itarenze itatu Perezida Paul Kagame akomoje kuri iki kibazo cy'isoko ry'umuceri wo mu Bugarama, aho yashinje abayobozi kukigiramo uburangare. None hari harabuze iki kibonetse muri iyi minsi itarenze itatu? Bwana Kibiriga ni se tuyobora karere ka Rusizi arasubiza.
Ikibazo cyari gihari ni uko inganda za hano ntago zazifite ubushobozi bwo kuba zagura umuceri wose nk'uko mubona weze. Ariko uyu munsi nyakubahwa Perezida Repubulika iki kibazo cyamugezeho, igisubizo gihita kiboneka. Habonetse rero indi kampani ze kunganiriza inganda, aho buri umuceri watangiye kugurwa wose uri ku mbuga, noneho n'undi uri mu stock nawo ugakurikiraho, abaturage bakabona amafaranga bagatangira gukomeza ibikorwa byabo by'ubuhinzi.
Imibare itangwa n'ihuriro ry'amakoperative y'abahinzi b'umuceri aha mu Bugarama irerekana ko kuri toni zisaga 70,000 bari bejeje kugeza kuri iki cyumweru batari bakagurishijeho n'izigeze ku 300,000. Kuri ubu ariko ubutegetsi burizeza ko toni zisaga 400,000 zihari ziraba zamaze kugurwa bitarenze ibyumweru bibiri. Abaturage ariko bagasaba ko hafatwa ingamba zirambye kuri iki kibazo n'ubutaha ntikizasubire.
Ako icyo tubona cyo igihe twejeje mice bagiye twohereza inganda ziturutse hirya no hino, kuko hano nta mbaraga bafite. Umusaruro uba mwinshi bakawinuba, banatugiye ko batazagura nibura ngo bahamagaze izindi nganda zidufashe.
Icyo twe twasaba Minicom ni igihe igiciro cyasohotse bajya bagaba inganda bagendeye ku musaruro wera muri zone runaka, aho kureka umusaruro weza ahantu ugurwe n'inganda kuko ziwegereye. Igihe rero Minicom yajya yohereza inganda ahantu hatandukanye, ibyo bintu byakwikora nta musaruro wazongera gutinda ku mbuga.
Icyakora inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere zo zivuga ko inganda zitunganya umusaruro w'umuceri aha mu kibaya cya Bugarama zongereye ubushobozi byatanga umuturambye.
Kugira ngo iki kibazo gikemuke mu by'ukuri ni uko izi nganda zikwiye kuba zongererwa ubushobozi. Izi nganda zongererwa ubushobozi iki kibazo cyakemuka. Kuko umusaruro uriyongera ariko ugasanga mu by'ukuri kapitale y'izi nganda iracyari yayindi kandi umusaruro ugenda wiyongera umwaka ku wundi.
Ikibaya cya Bugarama giherereye mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda kiri mu bifite ubuso bwagutse buhingwaho umuceri kurusha ahandi mu Rwanda na hegitari zisaga 15,000. Kiri kandi mu bifite inganda nyinshi zitorora umuceri uhahingwa, aho habarizwa izigera kuri 5. Izo nazo mu mezi hafi atatu yarashize abahinzi batangiye gusarura zari zimaze kugura umusaruro ungana na toni 200,000 n'imisago. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocre Mutijima, urakoze kuri iyi nkuru. Tujye noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ubuyobozi bw'amashuri ya leta n'ayigenga busaba abarimu bahunze imirwano gusubira mu bice baturutsemo bagategura itangira ry'umwaka w'amashuri wa 2024-2025. Abarimu barebwa n'icyo kibazo bateye utwatsi icyo cyemezo. Inkuru ya Jimmy Shukrani Bakomera.
Amashuri yose yaba ya leta n'ayigenga, abanza n'ayisumbuye azatangira ku mugaragaro tariki ya 2 y'ukwezi kwa 9. Iki cyemezo kandi gifashwe mu gihe hashize imyaka irenga 2 ibikorwa by'uburezi byarahagaze muri teritwari ya Masisi n'ibice bimwe bitandukanye bya Rucuru ndetse no mu nkengero za teritwari ya Lubero. Umutekano mucyo uterwa n'imirwano hagati y'ingabo za leta FARDC n'umutwe wa M23 niwo ntandaro yo kuba ibikorwa by'amashuri byarahagaze. Amashuri menshi yo muri utwo duce yafunze imiryango kubera ko 90% by'abarimu n'abanyeshuri bose bahunze ubu bakaba bari mu nkambi z'impunzi mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo. Leta irasaba ko abarimu bahunze imirwano basubira mu duce baturutsemo mu rwego rwo kwitegura itangira ry'amashuri umwaka wa 2024-2025. Ijwi rya Amerika yavuganye na Madamu Prisca Luanda Kamala, umujyanama mu by'uburezi n'ubuzima wa guverineri w'intara Kivu ya Ruguru. Murabizi ko dufite umwaka w'amashuri uzatangira tariki 2 z'uku kwezi kwa 9. Byumvikanisha ko amashuri yose agomba gutangira, haba ya hano mu mujyi ndetse n'ayo mu byaro. Leta irimo gukora ibishoboka kugira ngo bose bige. Abarimu nabo rero bahungiye hano mu mujyi bagomba gukora ibishoboka bagasubira mu bice baturutsemo amashuri agatangira bariyo. Ibyo birafashe cyane kugira ngo abanyeshuri bazige bameze neza. Abayobozi b'ibigo nabo bagomba gushyiramo imbaraga. Ku ruhande rwabo, abarimu bavuganye n'Ijwi rya Amerika baranenga icyo cyemezo cya leta.
Icyemezo nk'iki cya leta ishobora kuba yafashe ivuga ngo dusubire ku ishuri, kandi murazi neza ko aho twigishirizaga ni ahantu rwose M23 igikontrola twahunze duhunze kugeza na nubu ngubu turacyafite ikibazo kumva ko twaja gukorera ahantu M23 kuri twe nk'abari mu rwose biraturemereye kandi biranatugoye nk'uko twanakomeje gutinya tukabahunga ni nacyo kintu kiri mu bimwe bishobora kuba byatuma dutinya kuko urabona izi banabi ni nacyo kimwe gituma dutinya mu nyamakuru
Bwana Gentil Karabuka umuyobozi wa Société Civile ya Groupe Maya Gisigari yabwiye Ijwi rya Amerika ko nubwo hari abari mu bahunze imirwano hari n'abandi basigaye mu bice byabo barimo kwigisha ariko uyu nawe aterwa impungenge cyane no kubona abari mu bahunze imirwano no basubira mu bice baturutsemo mu gihe cyo bahunze kitararangira
abakuru bakaba basaba yuko abarimu bari bari kwigisha mu tuturere ko bagomba gusubira mu mashuri yabo kuja kwigisha yuko nabandi bose bari kwigisha nakuriye mu mwaka waratambu ariko ikibazo ni kimwe uziko tufite bamwe na bamwe bafite ibibazo nabo bayobozi ba M23 cyangwa n'abasirikare ba M23 cyangwa nabandi bakora na M23 bikaba bituma yuko batashobora kusubira mu tuturere ngo baje gukora nkabaje kwigisha nkabandi ariko rimwe na rimwe tukasanga yuko tabwo hatu umuntu uje kumuhata aje gukora ahantu adashaka kandi akaja gushira amaisha ge mu bibazo kandi ari kureba
mbere yuko iki cyemezo gifatwa hari abarimu bagiye baterwa ubwoba na bamwe mu bayobozi ko mu gihe badasubiye mu bice baturutsemo bashobora kwirukanwa ku kazi kabo ariko bo ibyo ntibabikozwa ahubwo bo barasaba kwawo kugira basubire mu byaro ahari umutekano muke leta yabafasha bagakomeza ibikorwa by'uburezi mu nkambi cyane ko na 90% by'abanyeshuri nabari impunzi uyu ni Bwana Richard Gasore umwe mu bayobozi b'ibigo bahunze baturutse muri teritwari ya Masisi akaba n'umuyobozi w'ishyira hamwe riharanira uburenganzira bw'impunzi zaturutse muri teritwari ya Masisi
urebye ku percenti ijana abari mu bahunze babari nka percenti 92% nabana ndetse twigishaga kugira ngo bishire binarangire ico tubona cakoroha nanone guverinoma igakora nuko igomba gutegura ahantu tugomba kwigishiriza mu kambi turi tugakomeza tukahereza abana bacu uburere kuko turacabakunze kandi tunabafitiye impuhwe
bamwe mu bayobe amashyira hamwe haranira uburenganzira bw'abari mu muntu arakivu ya ruguru baravuga ko guhatiriza abari mu bahunze gusubira iwabo mu gihe umutekano mucyo cyagaragara bishyira ubuzima bwabo mu kaga uyu ni Bwana Jean-Claude Sebigaragara umwe mu bayobe ya yo masendika
umwanzuro leta avuze ngo amashuri afungurwe n'ibizima nkuko bisanzwe kwiga ni byiza kuko bifungura buri wese ariko noneho imbogamizi abaturage bafite mu ariko hari arucuru na Masisi nuko umwanzi witwa M23 agumye kuhatura ko none ikibazo gikome nyamukuru nuko abayobozi batangira guhahaza barimo babwira ngo wahunze wese nagaruke niba atagarutse ndetse baramwirukara ku kazi none urumva yuko umwari mu sinzi agisanze mu kangara tete bari kwibaza umwanzi kwahunze aracara aho ngaho none dusubirayo duhisemo urupfu ryo kwasaba nka leta nuko yagenda igahasha uramwanzi rwa M23 ikabakura mu izo neho zitandukanye zo bicariye nuko turage agasubira mu bye n'umunyeshuri akiga ntambungenge
kuvaho M23 yatangiye gutana mu mitwe n'ingabo za Congo FARDC ibigo by'amashuri menshi byarafunze kuba abanyeshuri barangije hafi imyaka 3 mu buhunzi batiga biratera impungenge ababyeyi ndetse n'abaharanira uburenganzira bw'abana muri Kivu ya ruguru bamwe babona ko kuvaho intambara z'urudaca zitangiriye mu burasirazuba bw'igihugu byadindije ireme ry'uburezi ku rwego rwo hejuru Jimmy Shukrani bakomera Ijwi rya Amerika Igoma
Jimmy Shukrani makomera urakoze kuri inkuru amakuru y'Ijwi rya Amerika harakomeje uyu munsi kuwa mbere mu mujyi wa Chicago muri leta ya Illinois mu masaha ari imbere haratangira inama rukokoma y'ishyaka ry'abademokrate izamara iminsi ine izemeza ku mugaragaro vice perezida wa Amerika Kamala Harris nka kandida uzarihagararira mu itora rya perezida mugenzi wacu Frederic Nkundikije amaze kuganira n'impuguke mu bya politiki Leonce Hakizimana uba mu mujyi wa Chicago amubwira aho imyiteguro igeze
jewe nsanzwe mba ntuye muri kano karere ka Chicago nyine aho ibintu bizaza kubera ni byiza gose uravye ukuntu bimeze hari umutekano abanyagihugu babirindiriye nyene bariko barakira abakuru bava mu ntara zose z'igihugu baza ngaha ibintu urabona ko babiteguye neza gose ibibanza birahari n'umutekano
hari n'amakuru bavuga mu shikana ya Leonce Hakizimana ko hariho imirwi canke abantu bariko barategura imyirekano iyo myirekano izoba ivuze iki iyo myirekano izoba ari imyirekano yo kwiyamiriza iki
iyo myirekano ishaka kwiyamiriza ingwano iri tubera muri Gaza hagati ya Israeli na Gaza abantu rero bino hari abantu benshi bavukiye hariya bafite imvukira za hariya igaza bariko bagomba kwiyamiriza bavuga bati biyungwano muyihagarike kuko ikirica imiryango yacu iri kwica abacu rero bakagomba ko rero guverinoma ya Biden yohagarika izo ngwano na cyane cyane ikareka kurungika ibigwanisho muri Israel byo kuza gutera abo rero baje ngaha bava mu ntara zose z'igihugu baje kwirabiyamiriza berekane ko bokumvirizwa nabo mugabo uravye umutekano ukomeze barashoboye kugira ku buryo iyo myerekano iza kubera kure rwose nk'ikintu ca kirenga ikirometero ntibaza kubigirira ku buryo bataza kwegera habera amanama habera izimanza ni ukuvuga nibaza ko ibintu bizogenda neza abantu bashobora kwiyamiriza bazobwira ibyo kwiyamiriza ubutegetsi mugabo n'abakora imanza nabo nyine bazikore nibaza ko byose bizashobora kuba nta ngorane.
Mwihweje muri rusange abanyagihugu bo muri Chicago basaba iki umugambwe w'abademokrati?
Basaba yuko uravye ino Chicago dufate eta yose ya Illinois usanzwe ari intara itora abademokrati cyane imyaka yose bagomba ko iyo politike Biden yagize ahubwo Harris nawe yoyibandanya kuko n'ibintu bashikira ku byumviro koko abantu bungaye Chicago basanzwe bashigikiye benshi mugabo turatse ko hari n'abarepublika batabashigikiye mugabo uravye intara yose uko imeze ni intara novuga y'abademokrati ku buryo ibyumviro by'iterambere by'ubusanzwe arizo bashimikiye ko nibaza yuko basa n'abisanzwe abaje muri ano manama barisanzwe iwabo kuko baje mu ntara isanzwe ishyigikiwe n'ibyo biro bya Biden.
Iyo ntara igisagara cya Chicago si ubwa mbere cyakira amakoraniro y'abademokrate nk'aya mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatandatu harabereye amakoraniro y'umugambo wa demokrate eka no mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu n'umunani aho hari ibintu byinshi byariko birahindagurika ku bwanyu ni kuki icyo gisagara cakira cyane rwose amakoraniro y'aba demokrate?
Ni gisanzwe ari gisagara nk'uko nabivuze gishigikiye usanga abademokrate bumva ko basa n'abaje iwabo mugabo ni gisagara gikomeye na cyane cyane muri Amerika kigira navuga ko kugira nko kugira gatatu havuye New York hakava Los Angeles Chicago iza nk'ubugira gatatu gutyo ni gisagara kandi kimwe kwakira abantu dufite ibibanza binini ku buryo kwakira abantu n'ibintu bitumenyereye rwose atangorane duheza ngo ubwire ntitegeza kubanza kubaka ibibanza bisanzwe bihari igira kabiri urumva rero nk'uko abademokrate bo bishobora byoroha kuko baba bisanze hama baje no mu gihe cyiza ubu muci usanga hameze neza rwose umuntu ashobora gutembera akacishamo akaruhuka n'abaje mu manza rero n'ahantu ho kwakira abantu hamenyere kwakira abantu donko nibaza ko ibintu turagiyeho rwose bizongera neza.
Abategetsi batari bake umugambwe w'abademokrate abategetsi bakomakomeye babayemo abakuru b'ibihugu hariho perezida Bill Clinton hariho perezida Barack Obama eka hariho n'abandi bategetsi bakomeye bazoshikije amajambo barimo kandi na perezida wo muri iki gihe Joe Biden eka na vice perezida wiwe bose batekanya gushikiza amajambo ku bwanyu hari akarusho ibiganiro bazoshikiza kazogira ku banyagihugu ngaho Chicago na n'umuntu ara Illinois.
Yego cyane rwose uravye yuko muri abo bakuru nka bose abatabake barabaye ngaha dufate nko muka perezida Obama yabavuka ngaha niho yakuriye Obama nyine nawe nyine arahabagiye k'imyaka myinshi abakivi Hawaii nongo ni ukuvuga n'abantu bahamenyereye rwose n'abantu bahazi niho bakuriye n'abatahazi nabo nyine baguma bazi no ku buryo rero na Biden dufate ariwe perezida w'ubu azoronka umwanya wo kwerekana ibyo aranguye ivyo yashikirije muri yahaye abanyayirinoyi dufate n'abanyagihugu bose ba Amerika yongere ashobore no gutanga rero iyo inkona heretse harise nawe avuga ati bandanye urugendo rwaho ngejeje harakwiye nawe nubandanye.
Leonce Hakizimana ndagushimiye cyane rwose ku kanya wahaye iradiyo Ijwi y'Amerika.
Murakoze murakoze rwose.
Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro byacu birakomeje tujye noneho mu Burundi ibura ry'ubwiherero mu mujyi wa Bujumbura mu bice abantu benshi bahuriramo ni kimwe mu bitera isuku nke iharangwa bivugwa rero n'abanyagihugu baba mu mujyi wa Bujumbura baganiriye n'Ijwi ry'Amerika. Inkuru mugezweho na umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri i Kigali mu Rwanda Thierry Ndayishimiye.
Igikorwa cyo gukora isuku mu gisagara cha Bujumbura cyatangujwe n'umukuru w'igihugu mu ndwi iheze kirabandanya mu mice byose bigize igisagara nk'uko byibonekeza abakunzi b'ijwi ry'Amerika babashije gushika. Yamara naho biri uko abanyagihugu baganiriye n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika bahaba bavuga ko kuba nta tuzu twasugumwe umunyagihugu agendera ico gisagara ashobora kwifashisha mu gihe akeneye kwiherera bigoye kwiryo sukurishikwa ko bavuga ko kuba ari gisagara kigendwa ntibaronkaho bifashisha bituma hari bibanze usanga byarasibye kuko atakundi bo bigenza
keshi tukumye kwiherera twigira mu ikontineri ginaho ehe tukinyije bitu byasambutse nta handi dufise tuca nta hariho kuko aho mu mpango z'abantu bakwemerera
banavuga ko bigoye kwinjira mu muhana w'umuntu atakuzi kugira ngo agutize ubwiherero muri kino gihe
cyanse ugenda gusaba ku muhana ngaha ku mihana kanaka nawe nyine batakuzi urumva ntibasobora kuguha
ngikunda
amakenga turafise nyine ko dusobora gutegwa n'ingwana ni misafu ni myinshi.
Abo banyagihugu basaba leta gukorana n'abakurikiranira hafi ibijanye n'isuku mu kubarosa utwo tuzu twasugumwe kugira ngo isuku rishware mu gisagara cha Bujumbura maze ntihagire uja kwitabarira hageze hose.
To dusaba kubatuzanira utuzu twasobora kwiherera mu gara.
Ejo rya Amerika ryavuganye kandi n'abakurikiranira hafi umunsi ku wundi bibera mu gisagara cha Bujumbura no hijya no hino mu gihugu nabo ntibaja kureye ibyo abo banyagihugu bavuga. Nduwimana ja umuvugizi wa Oricome ishirahamwe gishinze kugwanya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta avuga ko atabwiherero rusangi burangwa mu gisagara asigura ko nabari bahawe isoko yo kubwubaka bari amafaranga y'ubusa.
Ndoba bwisanzwe bateza gufata anu strategic anu aburira abantu bagashira atwarete public kandi yo twarete kama isise umuntu ayicungera iraba ntabi hari muri abajumbira ari yagombye ku yari yumviye kudishiraho mugabo abo bazaye bace bazishiramo ibintu byo gusuma
Jandu Wimana avuga kandi ko hari n'amazu y'uburiro ndetse n'ubunywero atagira utuzu twasugumwe ngaho mu gisagara cha Bujumbura. Avuga ko leta ikwiye kubikurikiranira hafi vuba mu rwego rwo gukomeza isuku mu bisagara.
Hari abatagira ubuzu bwa sugumwe uri kuvuga amazu cyangwa uvuge uburiro. Uburiro ama ubujya bita ama restora. Uburiro, ubunywero, hari ubunywero henshi henshi cyane hatagira ubuzu bwa sugumwe. Muntu uze mu gisagara ni henshi. Hari amakaritsiye usanga batagira akazu ka sugumwe. Hariho ubunywero cyane cyane hajya banywera urwagwa.
Ijwi ry'Amerika ryagerageje kurondera abarongoye igisagara cha Bujumbura ndetse n'abajejwe isuku n'isukura ntiryabaronka kugira ngo batubwire ikigiye gukogwa kuri ico kibazo. Yamara igihe hayimbaza umunsi wahariwe utuzu twasugumwe mu mwaka uheze, uwarajejwe igisata c'isuku yaramenyesheje nawe ko henshi mu bibanza bihurigwamo n'abantu benshi ndetse n'amashuri arimwo atatuzu twasugumwe tuharangwa.
Tureke kwa amatwizeri nze kuko nta leta canke ishirahamwe kanaka rizoza kutwubakira utuzu twasugumwe munge wacu kirishoboka ivyo.
Kuri ico kibazo kijanye n'isuku kandi mu gisagara cha Bujumbura n'umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera kuri uyu wa gatandatu aho yari yitabiriye ibyo bikogwa yasabye abanyagihugu ko umukuru w'igihugu atosubira gufata umukubuzo abahimiriza isuku ahubwo bakwiye kubigira ibyabo.
Mugere mu dufashe mwitunganye neza kugira ngo kino kibazo cy'isuku igizwe kuvugwa n'ibico bahe birashoboka ko tubigeza tumurihurire by'ukuri. Nasubiye kuzo kwirwa tumwanya yirwa kubura ifata umukubuzo yagikuye ageze kutisha tumara maraka bya gisagara.
Ibiharuro byatangaje mu mwaka uheze n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amazi isuku n'isukura byerekana ko ingo 46% kwijana zababa mu gisagara cha Bujumbura arizo zifise utuzu twasugumwe twa kijambere akaba ari nayo ya mbere mu Burundi. Intara ya Kayanza niyo yaje mu kibanza cha nyuma ku bice 15% naho utuzu twasugumwe tubaye yabaye Karusi niyo yabaye ya mbere ku bice 82%. Naho Bujumbura mu gisagara bari bageze kuri 65%. Naho twa Rusangi twotwo nabitigira ibihari kuko bisa nkaho twibagiwe. Cherive ndayishimiye. Ijwi rya Amerika, Kigali.
Thierry Ndayishimiye urakoze kuri iyi nkuru ni nawe utugeje ku musozo w'ibiganiro twari twateguye muri uyu mugoroba. Tukaba dushimira inshuti zacu aho muherereye hose mwe mwaduteze amatwi, ngashimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho, ndetse n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma Kelly na Geoffrey Mutagoma. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikro ya Eugenia Mukankusi, tubashimiye rero ko mwabanye natwe, kandi tubifuriza kugira amahoro, amahirwe n'ibihe byiza aho muherereye hose.